Iri ni Ijwi ry'Amerika. Naramutse neza se, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3.
Inkabaze ngo kuki umuntu ariko muhisemo gusohora uruhare rw'abasirikare nuko ubushakashatsi tubukomeza tubukiri byose ni ihurira kuri ni kuko ari igihe kugira ngo noneho twandike ku basirikare.
Uyu ni Dr. Jean Damascene Bizimana, umuyobozi wa Commission yo kurwanya genocide mu Rwanda, ku basirikare b'Abafaransa 22 baregwa uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari. Arabanzirizwa ariko n'amakuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Rosine Munezero.
Mwaramutse mwese abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Mali, aho umukuru w'umugwi w'abagwanyi b'abayisilamu Ansar Din amenyesha ko yemeye gushyira hasi ibigwanisho nk'uko yabisabwe na Mahmoud Diko arongoye inama nkuru y'abayisilamu aho muri Mali. Mahmoud Diko yabwiye Ijwi rya Amerika ko inyuma yaho asabiye uwo mugwi gushyira hasi ibigwanisho yaronse ikete ry'uwurongoye uwo mugwi, kandi ko muri iryo kete ataco yasaba kugira ahagarika iyo ntambara. Mwamenya ko Ansar Din ari umugwi wa ari umwe mu migwi itatu y'abayisilamu isanzwe yarigaruriye akarere k'uburaruko bwa Mali kuva mwaka w'2012. Iyo migwi ikaba yaragwanijwe n'igisirikare cy'Ubufaransa mu mwaka w'2013. Yamara inyuma yaho yabandanije gutera abanyagihugu abasirikare ba leta hamwe n'aba ONU. Leta ya Amerika ikaba yari yarashize uwo mugwi AGGALI mu migwi y'iterabwoba ku isi kuva mu mwaka w'2013. Muri Nigeria, igipolisi cyafashe abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiite bashika kuri 45 bagizwa kuba bahungabanije umutekano intandaro y'ipfungwa ry'abo bayisilamu. Akaba ari imyiyerekano y'abayisilamu amajana bo mu bwoko bw'abashiite bakoze bari mu birori bijyanye n'imigenzo y'idini ryabo. Haraheze imyaka itari mike uwo muhari usanzwe uhurikiyemo ahanini abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiite uhangana n'igisirikare cya leta ya Nigeria hamwe n'abajejwe umutekano. Ibrahim Musa, umuvugizi w'uwo muhari, yabwiye Ijwi rya Amerika ari mu kibanza yinyegejemwo ko abanywanyi b'uwo muhari bahobwa ukwizera kwabo. Musa atuma urutoka abayisilamu bo mu bwoko bw'abasunyite ko ari bo bakora ubwicanyi. Sarah Seoul, icegera cy'umunyamabanga ajejwe umutekano w'abanyagihugu muri Amerika, yatangaje inyuma y'urugendo yakoze muri Nigeria mu ndwi iheze ko ifatwa ry'abanywanyi bo muri uyo muhari rishobora gukwega intureka zikomeye aho muri Nigeria. Ariko Saul avuga ko umuvugizi w'uwo muhari yamusezeraniye ko bazokwirinda guhungabanya amahoro. Tukiri muri Nigeria, abajejwe agateka kazi na muntu bagiriza abakozi ba leta, abasirikare hamwe n'abapolisi ko bafashe ku nguvu abakenyezi n'abigeme bari mu makambi y'impunzi acungerewe na leta, mu gihe abo bakenyezi n'abigeme bari bazi ko bahunze umugwi w'abitwaje ibigwanisho Boko Haram. Ishirahamwe ryijejwe agateka kazi na muntu Human Rights Watch ryasohoye ivyo birego kuri uyu wa mbere mu cegeranyo caryo gise ihohoterwa ry'abakozi ba leta ku bakenyezi n'abigeme b'impunzi. Ico cegeranyo kivuga ku bakenyezi bashika kuri 43 bacumbikiwe mu makambi indwi acunzwe na leta mu gisagara ca Maduguri ku mugwa mukuru wa Borno. Leta ntaco iravuga kubijanye n'ibirego biri muri ico cegeranyo. Mu kwezi k'8 intumwa idasanzwe ya ONU Chakloka Beani yaragendeye Nigeria. Beani atangaza ko leta ya Nigeria yasa niyifata minenegwe ico kibazo. Ishirahamwe Human Rights Watch rimenyesha kandi ko ryabonanye n'umushikiranganji ajejwe ibibazo by'abakenyezi n'iterambere ry'imibano umukenguzi amateka Aisha Jumai Hassan, akabemerera ko agiye gukora amatohoza kubijanye n'ivyo birego byo gufata ku nguvu abakenyezi. Human Rights Watch ikavuga ko gushika ubu atanyishira ronka ivuye kuri uwo mushikiranganji. umugujejwe gukingira abamenyesha makuru CPJ mu mfunyapfunyo umenyesha ko 95% y'abamenyesha makuru bishwe mu kiringo cy'imyaka cumi iheze ari abamenyesha makuru bimvukira icegeranyo casohowe n'uwo mugwi kivuga kandi ko benshi mu bagirwa nubwo bwicanyi badaheza ngo bahanwe. CPJ ivuga ko kudahana ibyaha biri mu bibangamira ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Elizabeth Wichel umuhinga akorera CPJ avuga ko igihugu cha Sudan y'umanuko kiza ubugira gatanu mu bihugu abamenyesha makuru bicwa atacamira. Igihugu cha Somalia na chonyene kiri mu bihugu abamenyesha makuru babangamiwe aho mugwi Al-Shabab uhiga buhonga abamenyesha makuru muri uyu mwaka w'2016. Iraki na Siria bizuga kabiri n'ubwa gatatu kuri urwo rutonde abamenyesha makuru bishwa hanini baba bariko bakorera ku bibazo bijanye na politike canke ibiturire. Ibice 40% by'abishwe bakaba babanje gutega ubwoba n'abanyene kubica. Leta z'Ubumwe za Amerika imenyesha ko itewa makenga n'ihagarikwa ry'ibinyamakuru bikorera bidakorera leta bibandanya kwiyongera mu gihugu cya Turkiya.
Aya yari amakuru yo hirya no hino muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Rwanda yarayishyize ahagaragara urutonde rw'abasirikari bakuru 22 b'Abafaransa ivuga ko bagize uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Asumta Kaboyi yatunyuriye muri uru rutonde.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya genocide CNRG igaragaza ko iritsinda ry'abasirikari 22 ryasohotse kuri uru rutonde ryagize uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi bwibasiye Abatutsi. Ntabwo ari ubwa mbere u Rwanda ruregwa Ubufaransa kugira uruhare muri genocide. Nyuma y'aho Ubufaransa busohoreye inyandiko zisaba itabwa muri yombi ry'abasirikari bakuru ba FPR baregwa kugira uruhare mu ihanurwa ry'indege y'uwahoze ari umukuru w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, u Rwanda narwo rwatangiye gusohora amazina y'abanyapolitike n'abasirikari bakuru b'Ubufaransa ruvuga ko bagize uruhare muri genocide ya 94 mu Rwanda. Ku isonga y'urutonde rwasohotse ku rubuga rwa komisiyo yo kurwanya genocide haza Gilbert Kanova. Uyu yari umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare akaba yari umujyanama w'umugaba w'ingabo za gendarmerie z'u Rwanda. Ashinjwa kuba yaragize uruhare mu ishyirwaho rya za bariyeri abasivile benshi biciweho. Hagaragara kandi kuri uru rutonde Kapiteni Didier Tozin wahoze ari umujyanama mu bya gisirikare wa Perezida Habyarimana kuva mu mwaka w'1990 kugeza mu 1993. Raporo ya CNRG ivuga ko uyu mukoroneri yagize uruhare mu gikorwa cyo gutoza interahamwe no kurwanya FPR mu mwaka w'1993. Uyu musirikare bivuga ko yarwanije bikomeye amasezerano y'amahoro ya Arusha. Iri tangazo rivuga ko ingabo z'Ubufaransa zari zikuriwe na Generali Ranzade zagize uruhare rutaziguye mu bikorwa by'ubwicanyi n'ibikorwa by'ivangura ryibasiraga Abatutsi hagati y'umwaka w'1994. Komisiyo kurwanya genocide ivuga ko ibi byemezo byafatwaga ku Rwanda byabazwaga kwemezwa na Generali. Komisiyo yo kurwanya genocide mu Rwanda umuyobozi wabo Dr. Bizimana Jean Damascene amaze kubwira Ijwi rya Amerika ko iyi raporo yasohowe ije ikurikira ubundi bushakashatsi komisiyo isanzwe ikora buri gihe.
Ego basirikare nuko ubushakashatsi tubukomeza tubukiri cyose ni ihurira n'igihe kuko ari igihe cyashyize kugira ngo noneho twandike ku basirikare.
Hanyuma harakurikiraho iki nyuma yo gusohora uru rutonde?
Twebwe muri icyo twakoze mu nshingano za komite y'igihugu yo kurwanya genocide no kwerekana imwe mu nshingano dusabwa ni ukwerekana ukuri kuri genocide yakorewe Abatutsi no guhangana n'ingengabitekerezo yayo ndetse n'ipfobya n'ihakana rya genocide yakorewe Abatutsi. Amazina y'abasirikare b'Abafaransa n'igikorwa bagiye bakora kuva muri 90 kugeza muri 94 kugaragaza noneho abantu n'amazina yabo n'ibikorwa bagiye bakora anaha bishobora kuba byanakurikiranwa n'umunyiko.
Ku rutonde rw'abasirikare 22 kandi hariho itsinda ry'abasirikare bahoze mu kitwa Operation Turquoise. Amazina y'abo basirikare yari yanasohotse muri raporo yitiriwe Mucyo yasohotse mu mwaka w'2008. Iyo raporo igaragaza uruhare rw'Abafaransa bagize muri genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda. General Jean-Claude Lafourcade wari ukuriye ikiswe Turquoise nawe ari kuri uru rutonde. Bivugwa ko iyo hatabaho ubufatanye bw'abasirikare b'Abafaransa bari mu kiswe Operation Turquoise ibyaha byakorewe cyangwa gukiwe na gikongoro bitari kuba vuba. Uru rutonde rugaragaramo na Colonel Jacques Rosier bivugwa ko ariwe watanze amabwiriza yo kwica abatutsi bari bahungiye mu Bisesero mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye. Urutonde rw'aba basirikare ruje rukurikira urwasohowe na komisiyo yitiriwe mu cy'umwaka w'2008. Iyi komisiyo yo yasohoye urutonde ruriho abantu 33 rwashinjaga leta y'u Faransa uruhare rutaziguye yagize muri genocide yabaye mu 1994. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide yamaze kubwira ijwi rya Amerika ko bakoze intambwe ya mbere yo gusohora urutonde. Izindi nzego zizakurikirana aba bose basohoye kuri uru rutonde mu butabera. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, I Kigali.
Tujye noneho arusha muri Tanzania. Uyu munsi harasozwa inama y'iminsi ibiri yahuzaga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburayi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI. Inama yareberaga hamwe uburyo abanyagihugu bakura akarusho mu isoko rusange muri EAC. Pierre Claver niyo nkuru ararusha araduhi inkuru.
Amasezerano gushira isoko rusangi hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko yashyizwe ko umukono n'abakuru b'ibihugu mu mwaka w'2009 atangura kuja mu ngiro mu mwaka w'2010. Abaserukira umuryango w'ubumwe bwa Buraya n'ikigega cese yose babona ko abanyagihugu babwirizwa kuba bamaze kujya ku vyamwa vy'ayo masezerano inyuma y'imyaka 6. Bavuga ko byinshi biri mu nyandiko ariko kubishira mu ngiro bikaba bikiri ikibazo, cyane cyane ibyerekeye kwidegembya atanzitizi mu kuja gukorera mu gihugu bashatse canke kwarangurira imigambi itandukanye. Abo basanzwe batanga uburyo bwinshi kugira umugambi uje mu ngiro bavuga ko bibabaje kubona ivyo gukora bikiri byinshi cyane cyane ko akiri ibihugu nka Tanzania kigisaba viza yo kuhaba canke uruhusha rwo kuhakorera bifite agaciro karenga $2,000 by'amadolari ya Amerika, ni hafi miliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi mu myaka 2 gusa. Ahandi naho ugasanga hari bihe by'umutekano muke bituma mu hagati y'u Burundi n'u Rwanda uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa bitoroherezwa. Icegira cha kabiri c'umunyamabanga mukuru wa EAC yavuze ko n'ubwinzitizi zitabuze ko byinshi bimaze gukogwa mu masezerano agenga isoko rusangi. Ni nako Jean Ligi umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bujejwe yinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko abibona.
N'uyu mwidegembyo turiko turarondera wabene igihugu w'ibidandazwa bishire bizane bunguke biteze imbere, bateze imbere imiryango yabo, bateze imbere ibihugu byabo. Umuntu w'icankuzo canke w'icangugu mu Rwanda ashoboye kuza i Burundi, uwundi akaja mu Rwanda akaja i Kampala akaja i Dar es Salaam, iyo miryango yuguruye yo muri Sudani y'Epfo umuntu agashobora kuraba ico umutunga y'i Burundi. Imitahe yaje ni myinshi, ari mu bintu by'amabanki, ari mu bintu byo gutega kireka zoza akabantu insurance, n'abagwiza tunga baraje amafaranga basaba abakozi kugira barahuhusha gukuza gukora hamwe byavuyeho. Ahandi byaragaragaye yuko abakozi no vuga babahinga professionals nk'abubatsi hariho amasezerano yuko abo bahinga muri iyo mice y'ubuzi bashobora kuja gukorera mu kindi gihugu mugabo ibihugu bigaheza bigasinyiranira amasezerano.
Naho biri uko Jean Ligi ashimangira ko akiri byinshi byo gukura mu nzira kugira ngo abanyagihugu batembere baje kwiga bashore ibidandazwa vyabo canke baje kuba aho biyumvamwo mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko. Asaba babijejwe ku mpande zose gushira inguvu hamwe kugira inzitizi zihari zihave
ku nzitizi z'ibidandazwa, aho bigaragara yuko ibidandazwa bimwe bifise ingorane uravye akaranga kavyo. Izindi ngorane iriho naho hari hasinywe amasezerano y'isoko rusangi hariho ibibazo bimwe bimwe bitari byahinyanyuwe, na cane cane mu ruja n'uruza rw'ubuzi services ibibazo tukibiharirako ayo mapermit tukayakura.
Abatwara amabanki nkuru bo mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko bamenyesha ko iyo nama yo kurabira hamwe hari intambwe isoko rusangi igeze yotanga intumbero yo gushika ku ikoreshwa ry'ifaranga rimwe, ariko bakavuga ko intambwe ikiri ndende. Mu mwaka w'2013 niyo amasezerano y'ifaranga rimwe yashyirwa ku mukono, bitekanura ko iryo faranga rimwe ritangura gukoreshwa mu myaka 8 iri imbere, no kuvuga mu mwaka w'2024. Hagati aho babona kwabwirizwa gukogwa ivyigwa byinshi byo gushira ku rugero rumwe amafaranga yo mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'Ubuseruko atanganya agaciro Pierre Clavier n'inkuru yarusha ku bwijo rya Amerika.
Tujye mu Burundi mu ntara ya Kirundo, abahunga inzara bariyongera ku bwinshi. Buramatari Melchior na Nkwahomba asaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM kuhagoboka, ariko PAM yo ikavuga ko abababaye ari benshi cyane ku buryo yonyine ubwayo itabasha kubishoboza. Kuri iyi nkuru dutega amatwi Jean Bosco Ndarurinze.
Mu ndwi iheze, ibiharo vyatanzwe n'uburongozi bw'intara ya Kirundo vyavuga ko imiryango 4,000 imaze guhunga inzara. Uno munsi Melchior na Nkwahomba buramatari w'intara ya Kirundo yatangaje ko imiryango imaze guhunga imaze gushika ku 4,500. Yarivugiye mu nama yo kurabira hamwe ingene gutanga imfungurwa ku bari basanzwe baronswa ifashanyo na PAM vyagenze.
Kumbure mu mwaka yamari gutembera mu kabona ntangurane nyinshi zihari turetse bitumaze mu imisi. Probleme d'ensoleillement, probleme de manque de
kwa agira ati ikibazo dufise ni cyuruzuba rumaze iminsi gwaka mu makomine atatu hari ubusoni kugabira na ntege.
Makomine atatu akaba ari wagiye afatwa n'uruzuba gushye cyane, akaba harimo mbere n'abamaze gutingo environ 4,500 ménages.
Ati imiryango ishika 4,500 yarataye izayo irenga 70,000 mu mazone atandatu abangamiwe ikeneye gufungurirwa.
70,000 ménages ont besoin de quoi manger.
Buramatari w'intara ya Kirundo yasavye ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ivyifungurwa ku isi PAM kubandanya rifata mu mugongo intara ya Kirundo.
Remercion PAM à l'œuvre combien humanitaire de
turashima cyane ibikorwa by'ubufasha vya PAM mu ntara ya Kirundo.
Nous avons aussi reformé notre demande.
Twarasubiye kwandikira PAM tuyisaba kubandanya kudufata mu mugongo. Twizeye ko izobikora mu byo yoba ishoboye.
Nous espérons, nous comptons dans les moyens possibles que vous allez toujours continuer à nous prêter main forte.
Kuri uwa mbere, PAM iri kumwe n'abajejwe intwaro bariko yiheza uko itangwa ry'imfungurwa ryagenze ku miryango yatowe ko ibabaye gusumba iyindi ryagenze. Iryo tangwa ry'imfungurwa ryari ryabaye mu makomine ya Bugabira, Busoni na Ntega mu mpera z'ukwezi kw'icyenda gushika mu ntango z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Nicole Jacques icegera cy'umuyobozi wa PAM mu Burundi avuga ko nyabuna abakeneye gufashwa bakomeje kwiyongera.
Chaque année il y a des mouvements saisonniers de
buri mwaka haraboneka abanyakirundo baje kurondera ubuzi ahandi bakagaruka irimarigeze, ariko no mwaka imvura yatebye cyane kugwa amezi abiri yose bituma abagenda biyongera. Na mustani wa komine Bugabira yemeje ko babandanya kugenda.
Je viens de parler avec l'administrateur communal de Bugabira qui confirme en effet que ces départs continuent. Nous essayons de maintenir les gens le plus possible ici au Burundi.
Turagerageza kugumiza abantu mu Burundi kuko gufashiriza umurundi mu mahanga bizimba amakungu.
Revient beaucoup moins cher à la communauté internationale que de les aider à l'extérieur.
Icegera cy'umuyobozi wa PAM mu Burundi avuga ko aho ibiharuro bigeze uno munsi PAM atacho yoba igishobora gukora yonyine.
Donc nous essayons à tout prix mais malheureusement nous ne pouvons pas faire ça seuls.
Nivyo turiko turagerageza ariko aho bigeze ntavyo twoshobora twenyene.
Qui selon lui qui mentionne des chiffres vraiment très très grands de vulnérables. Il parle de 72,000 même.
Turazi ibiharuro duhabwa na buramatari w'intara ya Kirundo dusanga abantu barenga 160,000 bakenewe gufashwa. Ni byiza ko amakungu yohaguruka.
On en vient à un chiffre de plus de 160,000 personnes à Kirundo qui seraient en vulnérabilité. Et donc il faudra que toute la communauté internationale se mobilise.
Nicole Jacques avuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONI n'intumwa z'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga impanuka no gutabara abahuye n'ibiza hamwe n'abandi bagira neza bagiye gushika mu Kirundo. Ikizobashikana muri iyo ntara ni ukwiga ibikenewe kugira barabe uko bugarukira ku banyagihugu bashonje. Kuri uwa gatatu niho bazotangura icyo gikorwa mu Kirundo. Mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Igisirikare cy'u Burundi ntikiramenya ibitigiri by'amoko y'abanyeshuri bashyashya bazajya kwiga muri kaminuza ya gisirikari ISCAM. Ubusanzwe amasezerano ya Arusha avuga ko mu nzego z'umutekano z'u Burundi hagomba kubamo abahutu 50% n'abatutsi 50%. Kuri iki kibazo cy'abanyeshuri bashya bagomba kujya kwinjira ISCAM, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Colonel Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Colonel Baratuza atangira avuga uko ibintu byifashe.
Ego sukuvuga yuko tutaramenya ibitigiri bizokwinjira ibitigiri birazwi mu ngabo kumvo z'akazi tuzobivuga ariko haragira kugira ngo abariko bariyandikisha ntibamenye abizinjira hakirikare ngene bangana mugabo kuba bizwiho birazwi gusa tuzobibwira hageze ubu uyu ntibikenewe dusaba yuko gusaba iyandikisha hanyuma niko byama bigenda imyaka yose ama kubijyanye naho kuvuga ibitigiri by'amoko hariho ibiri mu mategeko bivuye ku masezerano y'Arusha hakaba na rusansu meheruka kuba yagizwe inama nkenguzamateka abo rero nibo bazose batanga intumbero baravye ico batoye ingene bimeze aha twe twisunga amategeko tuzashe tubikora.
Amasezerano y'Arusha avuga ko mu gisirikare ho kwinjira abahutu ibice 50% n'abatutsi ibice 50% ivyo bintu bizokubahirizwa
ahubwo bavuga bati inzego z'umutekano no kwivuna abantu mu kiringo kizo tegekanywa n'inama nkenguzamateka nta rwego na rumwe ruzoba rurenza igitigi cya 50% biri no mu bwiza nsingiro aho rero niho bazo baraba kugira ngo bakosore aho bahariho kumbura ibitigiri byinshi bisumba ibindi nico nico inama nkenguzamateka ijejwe gushyira mu ngiro yisunze cyane cyane ibyiza nsingiro rya
igihucha. Mwavuze icegeranyo cyakozwe mu biganiro byabaye mu hagati mu Barundi ivyo ico cegeranyo kivuga iki kuvyereka ico gitigiri c'abasirikare bo mu bwoko butandukanye.
Icegeranyo c'ibiganiro byavuye hagati twe ivyo ntibirashikira ntibinaturaba muri iki gihe ahubwo hariho umugwi gusa twebwe wagiye kuraba ingene rusansu ingene abari ko barinjira ariko biragenda aho bagenjeje igitigiri ni uwo mugwi wonyene na yabindi nta bindi baraduha intumbero kuvuga ngo twogira ukunuku inama ahubwo nkenguzamateka nijeje kuraba bitigiri ingene bingana muri izi nzego zacu
mu gihe ico cegeranyo coshikira inama nshingamateka ibiharuro biri mu masezerano y'Arusha vyohinduka
si ukuvuga yuko birinda ahubwo baragize rusansuma ntibasinze aho bigeze icegeranyo kuko nibo batanga intumbero nibaramuka bagisohoye turazi yuko hatazogera aho binjizwa kitarasohoka bazohemba batanga intumbero bati ibitigi twabonye mufise nibi hakeneye ko mwokuzuza abangana gutya ahandi bangana gutyo intumbero batanga gusa naye handi dutegereza gukurikiza amategeko asanzwe ahari bisunze ibitigiri uko bisabwa mu ibyizwa nshinge
mu gusozera nashaka ndababaze mu gihe muzaba mumaze kuronka icegeranyo mu gihe inama nshingamateka izo bimaze gushinga ivyo bitigiri vy'abasirikare binjira mu Burundi hisunzwe ubwoko bwabo ikibazo cyo kumenya ubwoko nyakuri bw'umusirikare umwe ntigishobora kuba ingora bahize ikindi kibazo nuko ivyo vy'ibitigiri abahutu bangana gutya abatutsi bangana gutya si ibintu vyo mu binjana vyarenganye vyataye igihe
kimwe cyacu bwa mbere kugira ngo umuntu amenye icari niwe yivuga ntawuza kubimuvugira hanyuma nkuko byose bibera ku mugaragaro uwiheza akavuga icatari barabimanika ku migo mikuru y'intara aho bakoreye ibibazo barazinanye usanze rero yanditse ibitari by'icatari baraheza bakaza bakabiraba kuko byarashitse no mu myaka iheze ubwa mbere tukora iki gikorwa ubasanze yanditse ibitari byo bo nyine nibo bamwivugira bagenzi babo babana bazinanye bati uyabeshe si byo unawo rero ntibantaheza ngo yakigwe kuko muri izi nzego ntitwakira abantu babesha utanguye kubesha none ukiri hanze urumva uzanye iyo ngeso mbi yo hava akora nabi kandi agejejwe kurongora abandi mu rwego ruhambaye ama kuri ibi navyo muvuze yuko hoba ari byarenzwe na bike nta na kino cyarenzwe kuko ivyavuye mu masezerano y'abanye politiki bavuze bati kugira ngo indyane z'amoko zagiye ziraboneka mu nzego zinyuranye zigabanuke kuba ubungane bw'ibice 50% mu rwego rwo kwivuna abantu n'umutekano aho urumva amategeko akiriho akimeze uko duteza kuyubahiriza twebwe tugakurikiza uko babyanditse nibabihindura boheva twisunge uko bizoba bimeze.
Colonel Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye.
Yego murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ubu noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika
ugucuruza abantu canke ubucakara bwo mu bihe vya none ni cyaha kirimwo gucura abantu ufuni na buhoro mu ntumbero yo kubakoresha ku nguvu canke kubarushurashuza ku mpamvu z'amafaranga hakoreshejwe inguvu. Gucuruza abantu ni cyaha kibonekeza mu bice bitandukanye byo ku isi. Nta gihugu na kimwe icyo kibazo kitarimwo no muri leta zunze ubumwe za Amerika kirahari. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko urugamba rwo kugwanya gucuruza abantu ari urugamba makungu ategerezwa guhagurukira. Kugurisha abantu ni icyaha gityoza agateka ka muntu kandi kigeramira umutekano ku isi. Biragiramira amategeko, bituma haba ruswa, birakwiragiza indwara, birasambura imiryango. Biragiramira bikomeye iterambere mu gihe amakungu ariko agerageza gushika ku migambi y'iterambere yo mu mwaka w'2030. Inyuma yako perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ateye akamo mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2012 ko gukomeza utwigoro twa leta two kugwanya gucuruza abantu. Umugwi yashizeho ujejwa gukurikirana no kugwanya gucuruza abantu waratumye ko abategetsi ba leta, abikorera ku giti cyabo, abarokotse ubucuruzi bw'abantu, abamenyesha mana, abaserukira amashyirahamwe ategemeye leta, abajejwe gushyira mu ngiro amategeko, abigisha mu mashure kaminuza kugira bashire mu ngiro umugambi uhuriwe ko ugufashanya kugira ibyo bitume ubwo bubisha butaba no gukingira abashobora kugira migwa n'ubwo bubisha hamwe no gukurikirana ababukora. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko kubera gucuruza abantu byabaye muri kahise atari ukuvuga ko abantu boshobora kuvyihanganira. Avuga ko guhagarika ubucakara bwo mu bihe vya none ari urugamba makungu ategerezwa gutsinda. Amenyesha ko mu gihe bategerezwa gukora kurushiriza kugira bazimanganye impamvu n'inkurikizi zo gucuruza abantu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya kuja imbere y'ibindi bihugu mu rugamba rwo guhagarika ubucakara bwo mu bihe vya none. Bakoreye hamwe bagasangira amakuru, bagakorana n'amashyirahamwe atari make, leta ya Amerika izobandanya kwihweza uburyo bushasha bwo guhagarika abasinzikajwe n'ubucuruzi bw'abantu.
Iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu kanya gato turasoza iki gice cya mbere cy'ibiganiro byacu. Ariko rero Rosine Munezero aragarutse kugira ngo atubwire muri make amakuru y'iki gitondo.
Muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi, muri Mali umukuru w'umugwi w'abagwanyi b'aba Islam Ansar Din amenyesha ko yemeye gushyira hasi ibigwanisho nk'uko yabisabwe na Mahmoud Diko arongoye inama nkuru y'abayisilamu aho muri Mali. Nayo muri Nigeria, igipolisi cyafasha abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiite bashika kuri 45 bagirizwa kuba bahungabanije umutekano intandaro y'ipfungwa ry'abo bayisilamu, akaba ari imyerekano abayisilamu amajana bo mu bwoko bw'abashiite bakoze bari mu birori bijyanye n'imigenzo y'idini ryabo. Tukiri muri Turukiya, muri abajejwe nako tukiri muri Nigeria, abajejwe agate akazi na muntu bagiriza abakozi ba leta, abasirikare hamwe n'abapolisi ko bafashe ku nguvu abakenyezi n'abigeme bari mu makambi y'impunzi acungerewe na leta, mu gihe abakenyezi n'abigeme bari bazi ko bahunze umugwi w'abitwaje ibigwanisho Boko Haram. Umugwi ujejwe agate ujejwe gukingira abanyumenyesha makuru CPJ mu mfunyafunyo umenyesha ko 95% y'abamenyesha makuru bishwe mu kiringo cy'imyaka 10 iheze ari abamenyesha makuru bimvukira. Icegeranyo cyasohowe n'uwo mugwi kivuga kandi ko benshi mu bagirwa n'ubwo bwicanyi badaheza ngo bahanwe. Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko itewe n'amakenga n'ihagarikwa ry'ibimenyesha makuru bidakorera leta ribandanya kwiyongera mu gihugu cya Turukiya, ni nyuma y'ifatwa rya bamwe mu bategetsi b'ikinyamakuru Cumhuriyet, kimwe mu binyamakuru bikomeye bikorera muri Turukiya. John Kirby, umuvugizi wa Departement ya Amerika, ahamagarira leta ya Turukiya gukingira agateka n'ubwigenge, akavuga ko demokarasi ikomezwa n'ivyiyumviro bitandukanye. Kirby amenyesha kandi ko Amerika yiyemeje gufasha mu gikorwa kijyanye no guhagarika abakoze abashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi kw'indwi aho muri Turukiya.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.